uwo mufaso ni umenyesha makuru muri radio igicaniro Florian Irangabiye yagiriwe ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 ryo kwa 14 ukwezi k'8 umwaka w'2024 yahuruka gukatirwa gufungwa imyaka 16 ntare nkuru ya ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura no gutangira hadabu y'amafaranga y'amarundi umuriyoni abo bakorana muri radio igicaniro batina kamwe mu ntangere kubona umenyesha makuru batasiba kuvuga ko yazira umwuga wiwe agiri ku kigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rihagarika ibyaha byose yari yagirijwe. Jeremy Hatangimana avuga ko ari insinzi ku mugabo kumenyesha makuru.
Turashima cyane ingingo y'umukuru w'igihugu yafashe kumurekura, nta numwe atoshima nta utoshima, gusa ni nakajyo keza kugutera intege umukuru w'igihugu kumbure kugira ngo nibizi byame birinda gushikaho ari we afata ingingo yo kurekura umuntu yucanke uriya afuka boneraho no gushimira kumbure abantu bose duhereye ku mukuru w'igihugu bagize ico bakora kugira ngo umesha makuru Florian Irangabiye afungurwe, umesha makuru Florian Irangabiye ashobore kubaho muri no myaka 2.
Abamenyesha makuru b'abarundi bakorera mu mihinga itandukanye nabo nyene bakire neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, basaba ariko ko n'abandi bafungiwe ubusa borekugwa imanza nazo zaciriwe abamenyesha makuru batandatu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi zigafutwa.
Byabaye rero umukuru yafashije ngiye kugira umwizerwa cyatwese yuko nibindi bishoboka n'ibi ntabarabyiteze, ariko biboneka yuko kumbure n'izindi bintu zizashobora gufatwa mu gihe umukuru w'igihugu yobona neza yuko isura y'igihugu igaragara neza mu gihe gufata ingingo nziza nk'izo yarafashe zo kurekura Florian Irangabiye.
Ngiye gutuma n'abandi bavuga ati dukora umwuga kumenyesha amakuru, na cyane cyane ko n'itegeko ryaje ryakuraho kumenyesha amakuru adategerezwa guhanishwa umunyororo. Nibaza ko umukuru w'igihugu yegwaraye kuri Florian mugabo Sandra acafunzwe, ariko mwibuke abimenyesha amakuru imwe imwe biracahabwa gasopo. Nibaza ko nibi byose bikiye kuvanwaho kugira demokrasi itsimbatare.
Twashimiye ngingo kandi tubati Florian Irangabiye kubona yatezuriwe nuko yoshikira mu biwe agashyira mu kazi kiwe kamisi yose nk'umumenyesha makuru wundi nka Sandra Muhoza nawe yahagaritswe ari mu bazize akazi kiwe nawe nyene yure kugwa mu bandi.
Abandi bakiranye umunezero ingingo y'umukuru w'igihugu igirira ikigongo umumenyesha makuru Florian Irangabiye na bakenyezi. Justine Nkurunziza w'umuhari n'amahoro ati n'umunezero udasanzwe kubona umufasoni agiye gusubira mu bibondo vyiwe.
N'umunezero mu bakenyezi bose, n'umunezero mu barundi bose, n'umunezero ku bavyeyi bose, kubera umwe wese aca yibaza ati ahwi aragiye gusubira mu bibondo vyiwe, ese yo tutabara kabigirira abandi bari mu mabohero atandukanye ni benshi cyane bazira ubusa. N'ukuri yakoze Florian, nawe turamuhaye ikaze mu buzima busanzwe asubire mu muryango arera abana biwe.
Umuvukanyi wa Irangabiye nahatashimiye kuvugira kuri mikro zacu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ingingo y'umukuru w'igihugu yayakiranye umutima ushima. Florian Irangabiye yari yafatiwe mu gisagara cya Bujumbura igenekezo rya 30 ukwezi k'8 umwaka w'2022 agiye mu rubanza rw'umuryango avuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yari asanzwe aba. Yaciye aja gufungirwa mu iperereza ry'u Burundi aho yavuye yagirizwa kuvogera imbibi z'igihugu no gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Irangabiye yavuye mu iperereza yimurirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura aho yavuye yimurirwa mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi. Amakuru yatangajwe nuko muri iryo bohero yarakubaguwe n'abari bajejwe kuricungera, bituma yimurirwa mu ibohero rikuru rya Bubanza aho iyo nkuru nziza yaje musanga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.